babarenye
abashumba savena eh bakore babatumazeho
babevoze
chaka nzabizire badusenyida mese umugore wasanye n'umushumba agobana n'umugabo nanje ubwanje byambayeho
byagenze tewe
byambayeho yasanye n'abashumba ariko kugari karuko bambe kukigega kumuza mahanga turatana ndamuhunga njya muri Kongo pureko yasanye n'abashumba anje ibyanje birandangirana.